Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika giye kwashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe ku munsi wa kane itariki 23 y'ukwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka w'2017 muri kumwe na Federica Monikiza. Yuko mu bimenyereye ubundi mwanya w'ikiganiro muri Sanga. Ibiganiro bizohuza Abarundi kuva ku igenekezo rya 26 ku kwezi kw'11 gushika ku igenekezo ry'8 ry'ukwezi kw'12 bishobora kuba ari ibya nyuma birongowe n'umuhuza Benjamin Mkapa yahoze ari perezida w'igihugu cya Tanzania nk'uko byatangajwe n'ibiro by'umuhuza. Urutonde rw'ababitumiyemo ruramaze gutangazwa kandi rurabandanya gushikizwa muri iki gihe. Reka tubashikirize rumwe urutonde rw'abatavuga rumwe na leta batumiye muri ibyo biganiro. Hariho ubwa mbere na mbere Charles Nditije akaba bamutumye ku giti ngo bavuga nk'umunyapolitike acteur politique. Hariho pi ntavyo hanyuma acteur politique nawe nyine Frederic Bamvugi nyumvira president w'ubwambwe Frodebu, Leon Sengendakumana vice president wa Frodebu, Pierre Claver Nahimana akaba ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe Frodebu, Aloise Balichako president Ranaka, Zeno Nimubona president wa Parena, Gervais Niyongabo akaba ari president wa Fides Sangira, Anisette Niyonkuru acteur politique, Chimhai Pankrasa akaba ari nawe nyine acteur politique, Leonard Nyangoma president w'umugambwe CNDD, François Nyamoya acteur politique, Dismas Ndi Tabilie président de l'ADESA, Jean Bosco Ndaikengurukiye président CASE FDD, Eric Nkengu Burundi akaba ari porte-parole w'umuvugizi w'umugambwe MRC, Alexandre Niyungeko akaba ari umumenyeshamakuru, Marie Louise Balichako société civile, Pierre Caver Nimbona nawe nyine société civile, Gabriel Rufikiri société civile, Karine Kaneza société civile, nkuvuga mashyirahamwe ya haranira inyungu z'abanyagihugu, Agaton Rwasa, Emile Magera, Tassien Sibomana, Ngayimpenda, abo ni ariko mutubazo ntituramenya neza ku butumwa bwasohotse cyangwa butarasohoka. Hariho na Chauvin Mugwengezo akaba ari acteur politique, na Aline Ndenzako nawe nyine acteur politique. Muri iki gihe rero Abarundi bari mu miryango itandukanye hamwe no mu mirwi itandukanye irimwo urwaruka, abajya politiki hamwe n'abafasoni barabandanya gushikiriza ibyiyumviro byabo ku byerekeye ibintu nyamukuru byihutirwa abanyapolitike bo kumvikana ko kugira ngo Burundi busubire gufata inzira iterambere. Muri iyo ntumbero rero uyu munsi twatumye abafasoni baronse ubutumire bwo kwitaba ibyo biganiro kugira tubabaze ibintu babona byihutirwa abanyapolitike bakwiye kuva muri ibyo biganiro bumvikanye ko. Turi kumwe na Madame Alice Nzomukunda arongoye umugambwe Adele imvuga kuri, akaba kandi yarigeze kuba na vice perezida wa Burundi. Muriwe neza Madame Alice Nzomukunda.
Ndagije muriwe ndikije.
Murakomeye?
Yego turaho.
Yego me turiko tuzuba turi kumwe kandi na Professeur Marie Louise Balichako, telefone ntiraboneka neza turiko turarondera ku murongo nibaza ko aboneka mu kanya. Tuzuba turi kumwe kandi na Madame Godelieve Ninazwe nawe nyine telefone yiwe iracagoranye akaba ari mugambwe CNDD FDD. Reka rero dutangwe kuri mwebwe Madame mwebwe dufise Alice Nzomukunda, mutubwire mwazi ko uruhara rw'abafasoni muri politiki ari uruhara ruhambaye cyane rwose, kandi ijambo ry'abafasoni ryubahirijwe cyane cyane ku byerekeye gutorera inyishu amatati. Duhe urutonde rw'ibintu byihutirwa mwifuza ko bazogira uruhara muri ibyo biganiro botahuka wumvikane ko.
Kuvuga ngo dutange uruhara urutonde rw'ibyo abazoja mu biganiro boshika ko kugira ngo biganiro bihagarare cyangwa bihere, nibaza ko bitokoroha cyane mugabo ikintu gihambara mu bintu byose y'abantu bagomba kugira ngo batore umuti w'ibibazo biba biri mu gihugu. Nuko habanza kurabwa mbega ingorane iri mu gihugu muri kino kiringo ni ibihe. Rero ku bwanje ingorane iri mu gihugu ubunya hari ingorane y'ubukene. Ndabona ko mu Burundi hariho ubukene abantu n'ukuri baragerageza baragerageza kuvana ikora ni ubukene ico rico kintu nyamukuru mbona gihari ibindi n'ibintu bisanzwe n'ibindi cy'ubuzima bwa misi yose ingorane zihari ingorane ziri n'ahandi hose mugabo ndabona yuko ikibazo cy'ubukene kiba caratewe n'uko habaye uguhagarika imfashanyo amakungu yahora atanga hanyuma bisahirizwa kandi n'ingorane zabaye z'uruzuba rwatse mu minsi yahera ibyo rero byarateye guhungabana gatoyi mu gihugu aho ubona yuko umurundi muhuye uno munsi umubajije ikimugoye ukuri kw'Imana kugira yuko ingorane afise ari ubukene gusa
ubwo bukene bwarinjiranye abarundi benshi eka n'abashobora kuba bari bifise mu minsi iheze ubwo bukene barabwumva muri iki gihe none ikintu mwose abanyapolitiki bazahurira yashanikiye kugira ngo izo ngorane zose zive mu nzira
ikintu boshira imbere nibaza yuko ari ukuraba nyine kugira ngo barari ingorane bafise nigihe zibatuma badataha kugira ngo bashobore kuganira kuko urabona hariho abavuga bati jewe nibifuza gutaha mugabo nimenya nta mutekano mfise mu gihugu abandi bakagira bati ibiganiro n'ibihere kugira ngo tumve yuko amahoro ari mu gihugu dushobore gufasha icyo gihugu cy'u Burundi muri icyo gihe rero je ningira yuko umuntu yaba akunda Narundi akunda u Burundi ntucagira ati ibyo kubw'umutekano w'iwanje je nibaza yuko kugira ngo nshobore kwemera yuko noja kuganirira mu Burundi nkumva ko ndekaniwe nibangirira ikintu jewe ndafise murumuna wanje cyangwa ndafise umwene mama wacu musaza wacu ari mu gisirikare cyangwa mu gipolisi jewe nibamwumpa akaba ari wancungera ubuzima byo kumva ko ndekaniwe ndashobora gutaganira mu Burundi akavuga ikintu cyumvikana gishoboka kugira ngo yumve ko mu mutima wiwe aremye mugabo mu gihe yumva naho adashaka gutaha kuko hari abatabyisiga gutaha nabyo nyine kuko hari umuntu ashaka kuba ari hanze kandi yari hanze amerewe neza niyo ashaka gutera inzitizi ku bandi bifuza gutaha kugira ngo bishobore gukemura ibibazo bimwe bimwe byoba bihari ibyo bitewe ubwo bukene bwoba butewe n'amafaranga ava hanze mugabo ubundi bukene butewe n'uruzuba aho ona ibintu bizogenda birava mu nzira buhoro buhoro
mu ntango twavuze ko ibyo by'umuhuza byatangaje kuri ibyo biganiro bishobora kuba ari bya nyuma ku bwanyu ibyo bivuze iki bivuga ko abarundi bazova bumvikanye cyo cyane no ko ibiro by'umuhuza bitumva bishaka kubandanya kugarikira ibyo biganiro
byose birashoboka ibiro by'umuhuza birashobora kurambirwa ngira murabona yuko bamaze gutumira ibiganiro inshuro nyinshi mugabo muri ibyo biganiro inshuro nyinshi ukagumusanga hama hariho ukudadika bamwagira ati naka kadasinza ibyo rero bituma umuhuza agira ati we yaraza ati abarundi birabanezera yuko bo kwicarana bagatetora umuti w'ingorane zawo mugero bamaze kugira inshuro zingahe mugabo nanone muri izo nshuro akabona yuko atamuntu n'umwe atanga umuti wo kugira ngo bihere ingorane zihari zihere cyangwa batabonesha baterekana ingorane n'ukuri yayindi ubona uti n'ukuri ingorane niyo irahagaze irahagarika amaraso Burundi kugira ngo abantu bemere bayikorere ko ibyo urumva yuko umuhuza arashaka kugera ahantu akarambirwa mugabo nanone arashobora no kuvuga ati uburi kurarambuka avuga uti ni ukuri umuntu ari mu Burundi uretse kandi ndakubwize ukuri jewe nkurikije jewe mvuye hanze nari maze iminsi myinshi cyane ndi hanze icyo no kumenyesha ni uko uko Burundi buvugwa mu radiyo ku maradiyo amwamwe ni uko Burundi buri mu gihugu uko tububona mukuri biratandukanye cyane ku buryo rero umuntu ari hanze yumvirije ibintu yumva ku maradiyo amwami birashobora kumuca intege bikamutera inkokora zo kugira ngo atahe mu Burundi abantu rero bitwa ko bafashe u Burundi bakaca barabira aho bakavuga bati nyamara mu Burundi hari ingorane hari ikibazo mu gihe akicyo kibazo ntidushobora gufasha abarundi ibyo rero ni bibi cyane kuko igihe hari umuntu ashobora gukamisha mwene ibyo akavuga ati reka ko nshobora kuvuga abantu bakanyumviriza reka nkorere kuri icyo kugira ngo mbuze abantu gutaha mu Burundi n'ibyaboneka ko abantu badataha mu Burundi bica byirikana ko hari ingorane z'amanywa n'ibyo maze abantu baca baremera abari mu Burundi bati nimuze muganire mugabo abantu bakugira bati tuganira ku kibazo ikihe ikibazo cy'umutekano ni radi tukijyane tugafite amasezerano yaryo ni radi tukijyane eka ibibazo byose ntakibazo bisubiza cyangwa uganirwako mugabo bemere twicare tukiganire tubishetse kuko nta kintu kidashaka gutora inyishu kuko ari ibibazo bivuga atamutima
Madame Alisa nzamukunda hari abarundi bavuga ko gushaka guke naho tuvuga ko gushaka guke hamwe no kudashira imbere inyungu z'igihugu ari byo bishira kwa byaranze ikiringo cyose ika byaratumye abarundi bamara ikiringo kirenga umwaka ntibashobore kumvikana ku kintu kimeze nk'amasezerano y'amahoro bupfundika kugira ngo abarundi na bwa bukene bwose mwavuga
yego
butorerwe inyisho
yego nibyo none nibyo nakubwiye nti abantu baba bakunda Burundi bari kwicara niba bakunda Burundi by'ukuri bari kwicara mugabo uko gushaka kuke nuko niko ndakubwira nuko kudakunda Burundi n'ukwikunda ukwikunda kwa cyane agira ati jewe ntarumva inyungu zanjye muri iki kintu bisa nabihagarara byose ndabidadika bifuye bibica aho rero nikudakunda Burundi kuko umuntu akunda Burundi ugushaka kuranyaruka bakubwiye bati muze wicare tuganire ujye uza urirukanga kuko ugira uti icoma nyine tukabivugana bigahera hanyuma rero tugataha mu Burundi tugafasha Burundi kukubaka igihugu cacu hanyuma kikahabwa iteka mu makungu ni hano iminsi yose wumvise izina ry'Uburundi wumva izina ry'Uburundi ari intambara gusa
muri iki gihe mwitegure kuja yarusha kizera mufise ko mu iki gihe hoho hazoba akarusho tugereranije n'ukuntu byagenze muri kahise iyindi mishikirano yabaye imbere kizera mufise kangana iki
jewe nibaza yuko umwizero jewe mfise ni uko nk'abantu nabonye ngaha mu Burundi imigambwe nabonye ngaha mu Burundi bose baremera yuko dutegeza kuganira uko kubyemera bose ni intambwe ya mbere twemeye twese ko dushaka kwicarana tukaganira abo bose batumiwe bakitaba bakaza tukaganira nta kintu na kimwe kidashoboka ko dutorera umuti nico gituma rero nibaza yuko ko batumiwe bose ubuho nibaza yuko atacitwaje na kimwe cyo bakikiriho kuko nk'amadina mwumvise mwasomye hari n'abandi benshi mwumvise mutarinze kuvuga bari ngaha anyu Bujumbura numvise imigambwe yose ndibaza imigambwe yose yanditse mu mategeko narumvise ko yose yatumiwe nini migambwe yose yaratumiwe nabo bari hanze naho baba bagira bati nta migambwe bafise nta migambwe bahagarariye mugabo barashaka kubatumira ku giti cyabo nabo nyine bakabatumira nabo nyine bakitaba nibaza yuko yari intambwe nini ya cyane ishobora gutanga icyigere mu gihe hoba gushaka kwabo bantu nta kibazo na kimwe kidashobora gutorerwa umuti aheza bose umwe wese agashikana ikimubabaje hanyuma abarundi bakarara kuko turakuze tukarara icyo kibazo cyacu cyose umwe wese ashikirije kimubakiye kimubangamiye hanyuma tukagitorera inyishu hanyuma tugaheza Burundi tukabandanya tukabwubaka
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Jonas muri neza muri he Jonas
twete mu Kayanza mu Burundi
ni izina ry'ikirundi ninde
ningira imana
murashaka kuduha icyimbiro mufite cyangwa ikibazo mufite
ego nuko kugira kwa gutuma aho ya ko abo tutumva ko bamaze gufata ubutumire agende badutse rukiye ariko ikintu cy'ishami na Amerika n'abuka imbaraga n'umuntu yorera ko ubanye ko ikintu cy'abarundi ajaje kwikuramo kumva ko ari babimari no kubona ko barundi dukwiye kubiga ibikoresho byabo abantu ubundi ibihumbi mirongo byawundi ubona ko bindi biriko biraba bugwazi kugira ngo ashikire ibihugu byawo ubundi uri kuri ibyo bintu biriko biraba mu Burundi umutekano wagarutse ariko rero abantu baba babwira ngo nimugurire oya kugira ngo mbaga tuzotahire rimwe ari uko leta y'ubundi yagomba kubiga ibyo ukeneye ni ukuvuga bwa jema babwira nk'abadamu bari batoke gukira abandi badamu n'abarundi bose muri rusange bageze babwira neza bashobora kugira politiki ntoshimitinga turumuke turarusha ubundi amagume nk'aya amagume ntikigana nayo igihano badusabiye nuko rero turarusha umutima abantu politiki barushe imiti ni uko barundi twarushe kandi turonka amahoro kuko nta mikoro ziko ziravuga kimwe uraduteye ibihano nuko nibyo kiko cyagumye gutuma abatoka bari badusurukinga agarusha tuvuga nibyo muri rusange
murakoze Jonas madame Alice nzamukunda ubutumwa bwa Jonas muvuga kwiki
ndamutahura rwose Jonas nkashikirije avuga ati umutekano waragarutse mu gihugu ni ukuri nabikubwiye na jewe Burundi buvugwa ku maradiyo amwe amwe si byo Burundi buri ngaha ni ukuri ibintu byarahindutse kandi ngira ngo n'amaraporo atari makeyi yaragiye arabiserura yuko ibintu uko byari biri mu 2015 biratandukanye cyane n'uko bimeze uno munsi urumva rero yuko hari ikintu cyahindutse muri cyo gihe nabandi gukurusha umutima bakemera ko ibintu byahindutse iyo rero uko gushaka uko kwitaho abandi nico kibuze kuko umuntu ari umugani wabagira ati yewe batampaye ntashoboye kugombeza leta ngo inshiremo intere sinemera ntaguma nivugira ahantu ibara riragiye mu Burundi biracika mu Burundi kugira ngo n'umuntu yarasukije umutima wo gutaha ahagarike urumva rero nk'ibyo si byiza na gatoya kuko kuba ari ukwikunda kwa cyane kuko n'ukuri Umurundi wese wogaje n'umuntu umuterefone ati mbega mu Burundi n'ibi nta kindi na kimwe kubarira ukajya kumva umuntu akubwira ibindi bintu akubwira ati atari ubukene nta kindi n'ukuri
tubibutse inshuti mwese ko mukamara abandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Jean-Marie muri neza Jean-Marie matwumva
yego ndabumva
izina ry'ikiyo ndi ninde
ni twandwe imana cyamari
muri hehe
ndi Burundi mu ntara ya Bubanza
yego mwe mafite kibazo cy'imbiro duga ku jambo
ni cy'imbiro nagomba shikirize
mhm
ndanezerwa cyane ko ibiganiro bigiye gutangura hama kubandanya nako n'ukuri n'umunezero kuko bya bimaze iminsi bitaba kandi abarundi twari dukeneye yuko twosubirana ibibazo bihari bikahava kugira tujye ku murongo w'iterambere hama icyo nifuza nuko ibiganiro bizoba nuko mu bisanzwe abazobayoboza badushikiriza ijambo nyamukuru bihumuriza bituma bijya byose byabaye mu gihugu bitumye n'ubukene mu gihugu tuvuga tuti ubu tugiye kuronka gahengwe ni ukuvuga n'ibintu bitatu nyamukuru bicarira ibintu bijyanye nuko impunzi zosubira zigatahuka hama bicarire kandi n'ikibazo cy'imigenderanire hari habagenzi twari dufise ni ukuvuga amakungu ubu bitagenda neza kandi badufasha mu bintu bitari bike abo rero mu migenzo y'ikirundi n'ukuri tumenyereye kubana n'abantu kuvugana n'abantu neza imigenderanire ikagenda neza hama bigasha biherekeza iterambere ibyo rero n'ukuri hama abo bantu turazi yuko abo bantu hazuba hari habarorerezi abo Union Europeenne abaserukira oni ayo abo bose batumye ayo maresolution ajara bahama ibya kigwe neza kumbure n'abarundi kuko bababone iki kitajanye abo bose nibo bazuba bahari bafashe ku buryo by'ukuri tujye ku ntambwe y'iterambere nicyo icya gatatu nagomba gushimikira ko nicyo cy'iterambere kugira natwe turonka gahingwe tujye mu bambere urana turi ku murongo wa nyuma bavuga yuko turi mu banyuma mu iterambere bijyanye n'iki tumaze igihe mu njyane ibyo bintu rero bitatu bunguri impunzi iterambere imigenderanire myiza n'abavandimwe dusubirane nk'uko twahora by'ukuri nibyo twifuza twebwe abarundi kugira natwe turonka gahingwe
murakoze Jonas murakoze Jean-Marie ndewe imana leka umurongo wa madame Alice wali wacitse gatoyi ariko umushyanahe Jean-Marie ndewe imana yari kuvuga ko ashima ko ibiganiro bise gutangura byabimaze igihe kitari gito byarahagaze akaba asaba rero ko abarundi bova yarusha bagize ico bapfundika eka kugira ngo Burundi busubire gutera imbere impunzi zitahuke eka n'abarundi basubire kunywana madame Alice muvuye iko byo kwishikirijwe na Jean-Marie Ndwima
n'uko ikintu afise burya gihurije ko n'abandi benshi cyane nico gose abarundi nta kindi bahimbiriye n'ukuri bipfuza yuko ibyo biganiro kandi nibaza yuko nabo bahuza kugira ngo bategekanye iminsi irenga cumi yo guhura kwari ukugira ngo tureke ibyo byajuguru by'ukwama tugenda tugaruka tudaheza muri iyo minsi irenga cumi tukicara tukavugana ibintu biri ngaha mu Burundi tukavugana mu kuri tudariko turahendana ata buryarya burimwo ata biharuro by'amacenga birimwo ni ukuri tugenda tubihejeje kuko si ibibazo byinshi ni ukuvuga yuko abantu bovuga bugurura imitima ibibazo byaca bihera hanyuma impunzi zigaca zitahuka wa mugani hanyuma abo bafasha Uburundi wa mugani bagaca batangura kubufasha kuko hariho ababihagararika bavuga bati ko hari abantu bari mu mahanga bahunze ubwo byerekana ko hari ingorane mu gihugu abantu bamaze gutahuka kandi mugabo turi kuturumviriza turumva ko abatari ari abatari batubahora batahuka baguma batahuka mugabo mu gihe amasezerano mu gihe abaganira buganira bakumvikana nabyo nevyo tuma n'abandi benshi bari basigaye mbere n'ababitwaza bohera bagaheza bakavuga bati muri iyo minsi 10 niba mutashoboye muri abarundi niba mutashoboye gutora ibyishu z'ibibazo bihari ibyo bibazo mwamwita ko mufise mukaba mutashoboye kubiganira ngo mubiheze nuko mutazofa mushoboye kumvikana nibyo bibero bica bibaho bimwe bavuga bati banakana banakana ntibashobora kumvikana mbwanije ko mu barundi tutashobora kugera ngaho onye aho tuvuga ngo dushobora kumvikana hari ibintu essentiel bintu nyamukuru ngende rwako twese turinda guhuriza ko nuko mu gihe gucaka hari iteka n'itekane abarundi bagashobora kurara bariye bagashobora gufungura bagashobora kuronka ikintu kibatejurira kibateza imbere ico tugihurije ko twese tukavuga tuti ngo bari ico tugishira imbere nta isivya twebwe tugaheba umwe tugaheba inyungu ziwiye bwite mugera aba yuko tutazova duhejeje kumvikana ku buryo igihugu kidashobora gifata umurongo w'iterambere.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'Amerika turi kumwe n'undi munywanyi w'iradiyo y'ijwi ry'Amerika René muri Veneza. Muri Veneza muri hehe René?
Turi Makamba.
Ni izina ry'ikirundi ninde?
Mugabe
René duga ku ijambo ikibazo cy'umviro.
Nagira nange yari nk'intererano
yego
waba bantu afite ubutumire kujya mu biganiro ya Rusha rero kuri icyo oye arahise iminsi hafi imyaka ibiri turi mu njyana abarundi barahunze abandi barahangara abandi baricwa hariho n'ababorezwa gufa ubwo guterereza cyo kimwe n'abandi bari mu bushobo butandukanye by'ukuri twe abarundi turarusha imva niyo yose yaduhaye kwe kwa leta leta ntiyumve akamo k'abanyagihugu yumva amarira turimo yumva ubukene butugarije turimo hambese gutanga amananisa yumvikane n'abanyepolitiki bari hanze bari mu rwego sinareti na sinareti nyine irihe gutanga ibintu by'amananiza by'imfiti bariki gushyira imbere inda yabo twe abanyagihugu turarusha tumerewe na byanze amo bindi bihugu byose byo mu karere tugeze ku rwego ruhanitse rw'iterambere none natwe uko gushya batura ibiziga mu nzu batura ibiziga mu mabarabara batura ibiziga ijyana n'ibintu atandukanye ibi bintu biratubabaza cyane abanyagihugu abayobozi b'abanyepolitiki bafite ubutumire ubu twajya tubasabe dushimitse bibagira ibibatandukanye bashyira imbere neza y'igihugu bagende by'ukuri bafite umwanya ukwiye kuzoronka umwanya guharira icyicaro bya politiki by'ubu ngo ejo nzoba ndi kimwe ejo nzoba ndaha batiragiye bibuke ko uburundi bwababyaje kandi bataza kufutira iteka abari hanze ntibahungure abanyepolitike bitwa ko bari hanze nibaze bateze imbere igihugu cyababyaye izo mpunzi zigorewe za mahama za nduta za rusenda muri kongo za nakibari batahuke aze twubake igihugu cyacu nacyo dushyike ku iterambere ry'abandi murakoze neza nimwagira sabe abo bantu batumire ibintu kubanza
murakoze mugabe René madame Alice Nzamukunda akamo gakomeye cyane rwose gatanzwe n'umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'Amerika mugabe René turazwa fasoni nkuko twabivuze mu ntango bafise uruhara ruhambaye cyane rwose kandi bafise ijwi rishika kure ikintu ku ruhande rwa fasoni mutekanya kugira ngo mujijure abo bantu bavuga ko benshi bashyira inyungu zabo imbere niki
gonda ndabakengurukiye no kuri abantu bariko barahamagara ku murongo ndumva ko bose banyotewe yuko ibi bibazo abantu bariko baravuga ibyo biganiro bidahera ku cyose ndahanyuma rero tugafata iyindi nzira nibyo rwose nibyo kandi ngenda bashimira no kuri abarundi umwe wese ahari baje barabwira abo bantu bagomba kudadika abari bo bose abari leta ya dadika yabari abandi b'abanyamigambwe badadika umwe wese mu mutima wiwe araba igihugu ntaraba inyungu ziwe ariko barabivuga kuri abenshi no kuri badadika badadikira ku nyungu zawe nta muntu n'umwe ngaha adadika ariko ashira imbere inyungu y'umunyagihugu umuntu aba ariko ashira inyungu imbere inyungu y'umunyagihugu ni kuri abatora umuti w'ingorane zihari nk'ubu rero byo ni inzira y'uko ibyo kwibaza jewe ntereza kudadika gushika bangira iki muri leta ndabapfuka niki banshire muri iki kibanza ni ukuri ku imana bariko baritera umwanya atari ukugomba kwegura ubudahera ingorane zihari nta kintu na kimwe bashaka kuba bariko baratera icyo bituma nk'abo bantu barundi bariko barabisaba n'ukuri abo banyepolitike tuzohurira hanze tuzohurira Arusha bamenye yuko Uburundi buzoba icyo twe dushaka kububa nitwashaka kubusha buzusha nitwashaka kubwubakika buzokubakika n'ukuri abarundi bazoba bari Arusha nibambwire ko mu minsi cumi n'umwe cumi n'ibiri bizokwanka yuko bumvikana bazoba ari abarundi badashoboka ahubwo bazoshobore no kubatera ibyatsi badoba berekanye ko badashoboka nta ngorane na zimwe ziri ngaha mu Burundi zishobora kwicarira iminsi cumi irenga ngo tuve tutayumvikanyeko hazoba harimo bimwe bita mu vezefa hazoba ari kudashaka hazoba ari kudadika hazoba hariho iyindi migambi yihishije inyuma yabyo nicyo bituma rero nk'ubuze ndafite imyizero rwose yuko iyo minsi baduhaye n'ukuri nibaze ko nabo nyine baziyumviriye bakavuga tubaho ubwa nyuma iyi minsi bakayimara bagahaguruka atacu bashitseko tuzosha tubaheba
hari n'ikibazo
berekanye ko badakunda igihugu cyabo
madame Alice Nzomukunda hari n'ikibazo gihambaye cyane rwose gushika turamenya ko kiramaze gutora inyishu umuhari senared utatumiwe nk'uyu muhari bamwe muri uyu muhari bakaba bavuga ko senared idakwiye kwitaba izo zone zishobora kuba ari ntambamye kuri izo biganiro mu gihe senared itokwemera ko kuja muri ivyo biganiro
bo mwigeze gukoresha ijambo mu gushaka guke ariko nk'iyo umuntu akubwiye ati jewe naho bazontumira sinzo kwitaba we nk'uwo muntu yumva aba akeneye amahoro mu gihugu nta muntu ashobora kuboka kuvuga ngo naho bazontumira sinzo kwitaba mugabo jewe ni dore yuko umuntu wese yatumiwe agiye kwitaba kandi kiriya noneho kare bavuga ngo badutumira imigambwe gusa bwa numvise yuko mu mazina bavuze ntibatumira imigambwe gusa hariho n'abantu ku giti cyabo batumiwe murumva ko bagaragaje gushyira inguvu nini kugira ngo uwo wese bafite icyiyumviro avuga ko ashobora gushyikiriza cyo tuma dutera imbere dutera indi ntambwe imbere ati nawe nyine najya gishyikiriza icyo ni ikintu cyiza cyane dukwiye gushimira abo bantu bari kubategura ibyo biganiro ni ukuvuga rero ngo abo bose bari gushobora gushyikiriza ikintu ko batumiwe bakaba bazoba bari hajya twizere ko bageza kuko batajeho nibaza yuko bazoba berekanye aho bahagaze bazoba berekanye urukundo bafitiye abarundi urwo ari rwo nibaza rero yuko nibashika bose tukicara bakavuga ibibabakiye tukavuga ibitubakiye twese tugashyira hamwe tukavuga tuti igihambaye n'uko umunyagihugu hariya mu Burundi aronka amahoro iterambere rigatangura mu gihugu nukuri ku Imana genda zimeze yuko tugiyumvayo twumvikanye mukabona tutumvikanye ahubwo yaba bishoboka yaba ari byo nsaba jewe kubyiwanje ahubwo bishyize kumbonesha kure bakabishyira no ku maradiyo ku buryo ibiganiro twa two turagira umurundi wese ariko aravuga bakamwumva amajambo ariko aravuga niho bamenye umuntu by'ukuri umuntu akunda ibyo ubuntu ugomba kugita mu manga kuko abyinshi badutangahura kuko badusanga hariyo abagomba kudadika mugabo ntibamenya ko abarundi bariko barabumviriza imiliyoni icumi z'abarundi zikora zirabumviriza ibyo ariko barashikiriza ndazi neza ko abarundi bazogira isoni bakabwira ibintu vuba bakakubwira ngo twakigiye gucaka
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi rya Amerika turi kumwe na Ndayishimiye muri we neza Ndayishimiye muratwumva
ndabumva ndi Ndayishimiye Guillaume
Guillaume murafite ikibazo murafite icyumviro muri hehe
mbanje gushimira uwo mutumire wacu
yego
n'icyo biganiro bigira bibere nk'iyarusha n'ukuri twe nka twe nka twe niyumvise nasaba yuko byaba ari nk'umusoba byaba ari ugutorera umunsi wa nyuma kuko hamwe bitogenda gutyo Uburundi bizokwama bumeze nka cya gihugu biba baravuga cya Zimbabwe ku buryo ata Uburundi tuzigera dushikana mpaka nyine turinde dushika ku muhero w'isi ariko bumeze ni ukuvuga rero nk'abantu barimo baravuga ngo nta makuru ngo nta haracyari intambara mu kuri intambara yaragabanutse kuko zendanje ndi umwe mu bahungutse muri Tanzania abo nabo bakibivuga ku mugani w'uwo muntu nabashaka kuguma kandi babandanya Burundi babuca mu manga nuko murakoze
Ndayishimiye Guillaume icyumviro cya Ndayishimiye n'icyumviro madame Alice Musa nabashikirije hari ikibazo gihambaye cyane rwose madame Alice umurwi w'abarundi bavuga ko atatumiwe muri ibyo biganiro urwaruka naho ubwo nyine bafise uruhara ruhambaye cyane rwose ku bwanyu ni kuki urwaruka rutatumiwe muri ibyo biganiro
sinabimenye kuko sinzi abatumiwe abo ari bo mugabo nabo nyine barafise icyo bari gushobora gushikiriza nibaza yuko iminsi itaragenda bogerageza guca mu nzira zose zishoboka kugira ngo nabo nyine bashobore gutumirwa, kuko birahambaye bundi rwaruka nabwo nyine barafite ibintu bashaka gushikiriza bagafasha bagaterera mbere bakanadukebura twetwikwa ngo turakuze imbere yabo bakadukebura bakatubwira bati mbe Burundi mushaka kudusigira n'u Burundi busa gute mbe muri mwabandanya muri izo njyana mugiye mutwereke ko Barundi mudashaka kwicara ngo muhuze ijambo mugende mutore umuti w'ibibazo by'u Burundi. Hari ibibazo by'u Burundi bidashobora gutorerwa umuti na bene Burundi mukuri bakaza bakatubarira bakatubaza bakatubaza ati mwe mugomba kudushigira igihugu nyabasi mugira mutubwiye ko Barundi mudashaka gutera umuti w'ingorane zanyu. Ibihuze nyine by'uko tugiye ko amategeko turatabaza amakuru iminsi yose harageze ko Barundi bashaka gutera umuti bunyine bakaganira bunyine bakashika ku mugeni. Kuri narashimye je nagiye mu biganiro kangahe ngaha anya byari bitegekanije ngaha mu Barundi kuri je natangaye twarahuriye ngo bukayanza umenye inshuro zibiri Abarundi baribonye atawundi munyamahanga n'umwe arimwo umuntu ahagarariye amajambo ari umurundi Abarundi bagashikiriza ingorane ziri mu gihugu bagashikiriza inyishu z'ingorane z'ibibazo babona uko inyishu byotorwa kandi biteye igomwa none ibyo bintu bibyanka gute iyo turi hanze byanka gute dushaka kuganira ngo duhuze ni ukuri abajene urwaruka rurakwiye gutumirwa nabo nyine niba barabibagiye nibabatumire baze nabo nyine ahubwo baze ahubwo batubagira ati nabura nyine mutwereke mwebwe inyishu mugire mutorere igihugu cyacu iyo ariyo.
Nkuko twabitangarijwe n'umunyeshamakuru ubutumire bwari bukibandanya gusohoka umuntu arashaka kwizera rero kuri rwaruka rushaka kuzoba rurimwo ubu turi kumwe kandi n'umuntu munywa ni radio ijwi rya Amerika ndi kuri yo muriwe neza ndi kuri yo muratwumva
ego ndabumva
muri hehe
n'igisagara cya Bujumbura
murafite ikibazo murafite imvira
ego gambere kwa rugushima ibitandira bisiye gutangura Abarundi baranyote wa mahoro umve binabiriya Abarundi bari hanze n'abandi twifuza ko nabo ko babona mu Burundi siko tubaka igihugu ashimira n'umutumire kuziyumviro yari karatanga. Hanyuma kintu cya mbere je no kubura abanyepolitike twamye tubona kuva na kera igihugu cy'u Burundi hama hariho kukudadadumwa kwegera ku nyungu zizi cyo bashaka nuko aba bari hanze bakumva ko botaha tukubaha igihugu tukaraba ko iyi nzara yugarije Abarundi yogabanuka kuko nk'abantu bato bato ikiduhanze si ibyo bibanza bya politiki bo bashaka twihangiwe n'inzara ubukene ukubura akazi kugwaruka nivyo dushaka ko hanini boshyira imbere rero twashaka ko boza batubwira ijambo ry'ihumure leta nayo ikerekana ko abo bantu bari hanze nabo nyine ari Abarundi ikabereka neza ko mu gihugu cyabo boshyika bakisanga. Dusubire kumva impunzi hanze kuko imyaka ni myinshi kuva amaleta yari yakurikirana hamwe hariho ku gushyira imbere inyungu z'umugwi wabo ahanini rero ko niko kamonotera twizete wari umwizero twiteze muri ibyo biganiro kugira twumve ko twokwiruhutsa tutera imbere tubaka igihugu cyacu.
Murakoze ndi kuri yo icyumviro mushikirije n'icyumviro gisa n'ibindi by'umubiro byashikirijwe madame Alice Nzabukunda. Mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ukuntu abanyapolitiki bo kwibaza cyane cyane eka Abarundi. Mwavuze mwateye akamo gasaba impande zose kureka kudadaza, mbega nk'abanyapolitiki ku mpande zose boja muri ibyo biganiro bakabandanya kudadaza ntibishobora kugira ingaruka mbi cyane rwose igihe bazosubira kurondera amajwi yabo banyagihugu muri iki gihe bugaranywe eka bageramiwe cyane rwose n'izo ngaruka zose mbi z'intureka politiki yabaye mu Burundi harimo n'ubukene.
Gucane je niyumvira yuko Abarundi abari bo bose ndibaza ko bashobora kuba ariko barakurikirana iki kiganiro kandi baba bakurikirana ibiganiro Abarundi bakunda kugira, murumva ko abantu bose bafashe ijambo bagira bati nibaganira abanyepolitiki baheze nibaheze kugira ngo ibindi bikorwa bibandane. Ni uko ingorane bafise uno munsi Abarundi ni uko twobandanye twotera intambwe imbere nta kindi kintu Abarundi kibaragishinga nahize kuvuga ngo jewe ntagiye muri leta ntaba mfite ikibanza ibintu bituma bihagarara ni ukuri ibyo bintu babireke nico bituma nari navuze kare ntiyaba bishoboka niyaba ari jewe nateguye ibiganiro nobishize kuri radiyo na televiziyo kugira ngo Abarundi bose aho bari bumve umwe wese wo munye politike yitwa ko baserukira bumve amajambo ashikiriza ajanye nuko agomba kumufasha kugira ngo dutore umuti ingorane ziri mu gihugu ko bibatere bigacereza kuzokwitegurira amatora y'2020 nibyo nyene regaye nibatashobora kumvikana ngo bavuge bati ubu rero reka ibisigaye tujye kuyandanya ibya mu Burundi ejo ni mu 2018 amatora ni 2020 ubwo umwe politiki atihuta gutaha ngo 2018 bimusange Burundi uwo umwe politiki abwira ngo yuko akeneye amatora mu 2020 ntibambeho jewe sikugenza kuko politiki numva koko ko ashaka kugeza mu matora y'2020 agira ati nisiranjanye ahubwo reka turabe ikintu cyo nyaruka cyangwa ntaho igihugu n'ingogana n'ingoga kugira ngo ngende bitunganye ntunganye abanyamugambwe banje kugira ngo dore dukore amatora nshobore gutera intambwe nanjye
ariko madame Alice Nabukunda nk'abanyapolitiki badatahuka muri iki gihe kenshi na kenshi bavuga ko umutekano wabo uba utubahirijwe ahamu bavuga ko
twese niko twahora tuvuga twese niko twahora tuvuga muri radiyo uko uko tubyumva nibyo nari ko ndakubarira nti Uburundi twumva ku maradiyo si ubwo Burundi buri ngaha kandi mwarabyumvise no ku maraporo hari amaraporo menshi yasohotse avuga ati ibyo twari tuzi mu 2015 byarahindutse kishoraje kugera ubwo uno munsi umuntu rero yumva ko afise ingorane y'umutekano arabishikiriza akavuga ati kugira numve ko ntekaniwe jewe nimungirire ibi n'ibi 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 avuga ati jewe nimumpereze abasirikare 15 cyangwa nimureke jewe ndabicaguriye kuko ngaha mu Burundi abarundi bose turabyo nanjye niyo wumva naho wowe udafise mwene wanyu ari mu gisirikare cyangwa mu gipolisi ntubuze na mwene so wanyu ntubuze n'igisanira ari w'abantu b'inshuti yawe hakabura n'umuntu ntuwobura n'umuntu n'umwe wo kwizigira ukavuga uti jewe nibampana kanonaka bakaza kumucungera jewe nje kumva ko ntekaniwe ndashobora gutaha mu gihugu ivyo je nibaza yuko ari ibintu bishoboka ni leta ntiyovyanka nibaza yuko na leta nayo nyene itoshima yuko abantu baguma hanze umuntu yumva yuko adatekanye bavuga ati jewe umutekano wanjye numva udakwiriye bakamubwira bakamuha ubwo uburenganzira bw'uko yitorera umuntu ashobora kumuhagararira kumucungera kuko burya umugani w'abantu kera bavuga ati burya ibintu byose umunsi wo kubaho n'umunsi wo gupfa ku muntu n'imana yonyine iwuzi twese turamenya duti umuntu apfa umunsi we wageze mugabo nk'umuntu turagira ubwoba umuntu arashaka kugira ubwoba agatinya mu gihe ufise ubwo bwoba rero si ukuvuga ngo naho ufise abasoda 10 cyangwa 20 ngo niho utofa oya mugabo kubera yuko umuntu ari umuntu ubwoba bw'umuntu bwamaho ntikikubuza yuko ugaragaza nawe kugira akantu ko kwicungera gatoya ukavuga uti je ninaro nk'abasoda 3 cyangwa 4 cyangwa abapolisi bana kana bana kagenda ajya kumva ko ntekaniwe ndashobora kuja mu gihugu nibaza ko icyari kibazo gishobora gutora umuntu
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza radio hejwe ya Amerika turi kumwe na Elize Elize mwiriwe neza
mwiriwe cyane
mwiriwe muri hehe
igondi mu Rugombo
mu izina ry'ikirundi ninde
ningenda kuri iyo
ningenda kuri iyo murafite ikibazo cy'imvuyo
ego narikse ikibazo nkagira n'icyumviro
ego
ego mere gutyumviro kuri ibi biganiro guca bitangura kuri tariki ya 26 ndashimye hoho yuko abarundi bongeye gusubira kujya kwicara hamwe ego ngaca mvuga ku bijyanye n'ubutumire hari ukuntu ugwaruka tarabo mu butumire nubwo tutarahebura ubutumire burashobora kuboneka mu nyuma ariko abatanga ubutumire bwo kwibuka yuko urabye ibintu byabaye 2015 burya ugwaruka nigo gwageze uruhara runini mu mabi yakozwe aha mu Burundi nigo gwakoreshejwe abanyapolitiki nigo bisunga mu gukoresha mu mabi atandukanye rero je ndabona umenga ugwaruka hamwe rutoronka ubutumire kandi rusari uko bisa yuko arigo gwakoze cyane mu bintu byose biriko bivuga ku Burundi n'umenga ubutumire bwoba butandwe nabi byo kosogwa ariko handi naho nkaca nshaka kubwira ugwaruka ntitugume dusaba yuko tutumigwa gutumigwa ni kimwe no kugira ikindi tuba twicariye ko ngaha mu Burundi kuko gutumigwa gusa kugenda hariya ngo tugiye mu biganiro ataci ko dufasha igihugu mu bikorwa by'iterambere ndumumenga bwoba ari bwa butumire bwo kujya gusaba ibibanza ego nca mbaza uyu mupfasoni yarise ati none ni giki bagiye gufasha muri ibiganiro ni giki bazosaba mu kugira ibyo biganiro ko bigiye gutahukana mu Burundi ni giki bagiye gufasha kugira bose bazobyumvemo yuko bashobora gutahukana ibiganiro mu Burundi bumve yuko abanyepolitike bose batekanye ego acha nera era kanuze ya mbonera kagohe abavuga yuko bari mu batavuga rumwe na leta nisunze ku ijambo uyarongoye na leta yavuze yuko ngo twari tuzi yuko twotumirwamo na 10 cyangwa 15 ego no vuga yuko boreka gukorera ku bintu bya solidarite negative kuko uri kumwe n'inkozi y'ikibi ntago gendana nayo ifo yuko wivugira no vuga yuko muri sinarede aboronka ubutumire ukwabo atari bwa mugwe nje ndabona umengaboza mu biganiro kuko ibyumviro byawe bizaba bikenewe bareke kuvuga yuko badatumiwe nka sinarede ngo niboza mu biganiro kuko sinarede irimo abantu benshi bazonde ego
isozera
ego kuko sinarede irimo abantu benshi hariho abaronderwa n'ubutungane bw'igihugu rero bavuze yuko bataronse ubutumire hamwe batoje mu biganiro iya handi nyene uzosanga n'ibyo biganiro ikizovamo kizokwama giteringorane kuko hari abazovuga ati twese ibyo biganiro aya masezerano yashitswe ko tutarimwo niyo ntererana nari mfise
murakoze Elize murakoze ngenda kuri yo Elize ariko imbere yuko mpijambo madame Alice zo gukunda kugira agire icavuze kubyo mushikirije mwavuze ko ibiganiro bizotahukanwa mu Burundi iyo nkuru ntayo tuzi twebwe kandi iyo nkuru ntiratangazwa ntawo ifatira ko rero madame Alice zo gukunda ibyimvuye bya Elize ngenda kuri yo mubivuga kuri iki yatangwe avuga cyane ku byerekeye urwaruka rushobora kuba tararonka ubutumire icyo kibazo mwakivuze ariko yashikije n'ibindi byiyumviro mushobora kugira icyo mvuze ko
ego yavuze birumvikana barasaba yuko botumirwa kandi mugaba kongera agakibura n'ugwaruka ati ntimuhagarare gusa gutumiza mu kuraba mutumirwa kugira ngo muje gutera ibisi kuko nico gihambaye hari abantu benshi baba bagira bati batantumiye batantumiye mugaba ukaraba mbega intererano yagiye gutanga bamutumiye n'intererano nini barabe yuko koko bavuga bati kuri ibi bibazo by'u Burundi kuri ibi bibazo bihanze abarundi byo intererano nitanga batampamagaye ngo ndayivuge muna mu gihe busanga batabahamagaye ntibareke gukora urwandiko ruvuga ibyo bo bipfuza ibyo bo baterereye bagira bati mwe muri mu biganiro nyabuna muri atwigira iki kibazo muze mugifite inyishu nibaza yuko rero atamutwishije nibaza yuko bazo batumira baramutse batabatumye naho nyene nkuko Elijah yabasabye ntibibace intege kuko baguma bakeneye mu gihugu barabe bati twebwe gusa nibatwigira iki kibazo naho tutaba duhari mu kaci twigira ibyo nije ubundi tutumbaye ko tuba dutekaniwe hanyuma rero icumi usaba umuganya avuga ati none kugira ngo bigende neza intererano kugira ngo bigende neza byo genda gute je icyo niyumvira nuko ntabivuze kare nuko tuganira mu kuri ntabizaje abantu bose bazo bari kubaganira bazo baganire mu kuri ataburyarya burimo baganira atagucengana kurimo baganire atagutegana imitego birimo baganira atagushira imbere inyungu z'abantu birimo mu gihe tujyoganira muri iyo nzira dushira imbere umunyagihugu ari mu Burundi dushira imbere tuvuga ati igihugu cyacu kironka iteka ni ukuri ndababye yuko jewe ndafite umwizere na cyane cyane ko baduhaye iminsi myinshi cyane yo kuganira ni ngombwa tuzogaye dutongesha abavuga yuko batagiye kwitaba ni ukuri ko imana ntibaza ko abantu bazaba ariko barabumva umuntu atumiwe ntiyitabe kuko kuva na kera narindi nta muntu yahamagarwa aho ariko aravuga ijambo ngo yange kwitaba nayo kuvuga ngo uraharura ibitigiri ni kuri je nashimye kubona bahamagara imigambwe yose iri mu gihugu mugabakongera ko batema naka naho adafite umugambwe naho atamugambwe arongoye turibaza ko afite interano ashobora gutanga nawe nyine nazi bakamutumira none ucuvuga ngo nanaka rero ngo ko bantumiye nabyo ngo mbwana naka n'umutumire kumbe uwo naka ari igituma baba batamutumiye wewe nibaza yuko ibyiza yoraba ati bantumiye kandi iki cyumviro cy'iwanjye gisa n'icyakanaka kuri kanaka kaje mugabo nkabanza ibyiyumvire byiyerekana byo rero nzabigenda bimushikiririza mugabo igihambaye dushobora gutunga Ego kuko kizaba gihambaye ariko twega tubikora twumva mu mutima yuko dushaka kwingorana n'ibyivugira.
Eh tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumiriza iradio y'ijwi y'America turi kumwe na Sylvain. Muriyo neza.
Eh mwirewe.
Sylvain mwitwa nde izina y'ikirundi?
Nitwa Harimorogera Sylvain.
Harimorogera Sylvain. Duga ku ijambo ikibazo.
Narumvise intererano ngomba gushikiriza erekeye ibi biganiro bizoba vuba.
Yego.
Ku ntererano ya mbere nashaka gushikiriza, nashaka kuvuga ku byerekeye hari abanyepolitike badusamaza badashaka yuko dutera intambwe. Abanyepolitike bavuga yuko batazoja mu biganiro, biraboneka neza neza yuko ari b'abanyepolitike bashaka amagabura nyama. Abo rero nibaza yuko abarundi b'umutima babahagurukira hama bakabiyamiriza. Iyindi ntererano nashaka kuvuga niyerekeye abajene, kuko nagiye ndi mu runganwe rw'abajene. Twohindura ivyiyumviro tugahindura mentalite, kuko benshi batwagwa na nyabahururu tugiye kuraba nk'imigumuko yabaye, wasanga abazasutsemwo muri iyo migumuko benshi barigiriye mugabo bakabasiga mu Burundi, ugasanga n'abajene bariko baramwibirya yuramutwe bariko barajya mu mfumbi zitarizo. Rero abajene icyo nubahanura, reka duhindure ingendo hama twiteho gukorera igihugu. Igihugu kiracadukeneye kuko abo babi dusukamwo kujya gukora ibintazi bo ejo canke hirya ejo siho bazoba bari. Rero abajene dukore ibyo guserukirwa n'ibyo cyari ngombwa yuko duserukirwa kugira ngo natwe ibyiyumviro bimwe bimwe bize birashikirizwa.
Murakoze Sylvain, murakoze Sylvain. Madame umushikana he Sylvain aravuze ikibazo gihambaye cyane rwose. Madame Alice Nzomukunda, ikibazo gihambaye cyane rwose kivuga ko abantu bakwiye guhindura ingendo bisa n'icyumviro mwarimu washikirije, kivuga ko kugira ngo ibintu bize bigende neza aho mu biganiro muzabuca mujamwo hakwiye kuvugwa ukuri. Ne ikintu ukuri ni ikintu cyabi kigaruka cyane rwose mu biganiro abarundi bamyagira bavuga ko bakwiye kuvugana ukuri. Ikintu cyo tuma iyo ngendo ihinduka cyane cyane n'imitima y'abarundi ihinduka kugira ngo bashire imbere nko kumwe mwabivuga inyungu z'abanyagihugu, niki ikintu cyo gukorwa kugira ngo abarundi bahindure ingendo? Niki ibibazo bafise nko mwabivuze ntabwo ari ibibazo bihambaye cyane rwose batoronkera nyisho?
Ibyo ibibazo biri mu Burundi si ibibazo bidashobora gutora umuti. Ukuri nako nukuri nibaza ko ari kamiko umuntu ni volonte ni gushaka kumwumwe. Burya iyo umuntu atari byabya atakandi kantu akabona tujyewe reka ibyanje ndabirekeje ndabeko nuvuga ibiraba benshi ibyiwanje bwite. Burya iyo ukoreye ineza benshi nawe ineza yawe uratinduka yironkamo, kuko nta kuntu benshi boronka ngo nawe mvuronke. Ukuri nako rero nukuri ni ikintu cyane cyica Burundi kutavuga ukuri. Ugiye uraraba rero ingorane nyinshi twagiye Burundi bwagiye buracamo, ubwinshi byari bifatiye ku bintu by'ibinyoma. Ubu gihe rero tudashobora kwemera ngo bitangure kugendera mu kuri. Ikintu ukivuge iyo cera uvuge ko cira, iyo cira uvuge ko cirabura. Ni ukuri kw'Imana ibintu biteye ubwoba. None nk'iyo umuntu ni uguhamya akarorero umuntu w'umunyepolitiki ari ngaha mu Burundi ari muri opozisiyo, ni ukuvuga ngo ari muri bamwe batavuga rumwe na leta, akaba ataha mu Burundi aba mu Burundi amanama yose bakorera imigambi arayitaba agashikiriza ibyiyumviro byiwe atawundiye amuri y'urwara mugabo akakwemeza neza yuko ataburyo na bumwe dushobora kuganira tutagiye kuganirira hanze. Niko umuntu ushobora kumbwira ko ari umuntu avuga ukuri cyangwa abari kwanabloka ntabashaka kuhagira abandi bantu bataha mu Burundi, abashaka kubinyakamwe wenyine bimwe bavuga ngo ubwiza bw'inka ni ukwirimwe. Nibaza yuko n'ukuri bakwiye kurengera ibintu bimwe bimwe iyo bariko baravuga tukabwirana tuti nawe aho urarengeje urugero ibyo uri kuravuga sibyo. Wowe utaha mu Burundi ukaja hanze ukagaruka ugatama Burundi ukavugira ku maradio ngaha mu Burundi atamuntu numwe gukunyugwara mwa kuvuga ngo abandi ngo yangoreka ngo nibitaye mu Burundi ngo reka tubananye tuja tusagandira hariya hanze ngo uko ngo oya aho uri kurerekana yuko hari akantu ko kwikunda kumbura ayo kindi kimwe kurarondera kuko iyo ushora kuba uri mu Burundi n'abandi barashaka kububamo nibyo mama ndiko ndabarira abantu bari kuvuga ati mbega none ati yo uzutaha gute bari kubaratubuza ngo nimutaye ngo ningorane ngo nimuje mu Burundi ugasanga ari umuntu ari mu Burundi nyene ariko arakubwira ngo ntutaha n'ubwo ko abari mu Burundi niko kiwayo kubuza kutaha nibyo rero nibintu cyari kwereka ko abari mu tuntu tw'uburyarya ibyo rero nibidukwiye kuvamwo kandi tukabibwirana nta gutinyana mukuri mubwubaha mukubaha umuntu ari we wese umugabo tukabwizana ukuri icyo ni twagishika ku ndakurahiye uzabona ko mu Burundi gica gitangira kubaka iby'Uburundi bwacu kandi mu mwanya muto ugasanga turi mu ituzi
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na niyo nkuru mwiriwe neza
mwiriwe
muri hehe kana niyo nkuru
turi mu cibitoro cya Gombo
murafite ikibazo cy'umviro
turafite icyumviro
yego
icyumviro noterera bwa mbere nagomba mpanure abantu batumiwe bakavuga ko adashobora kuja mu biganiro mu migenzo y'ikirundi nta muntu ashobora kugira ati nuze turazi icyo tugomba kukubwira bwe ngo sinza mugatarumva icyo kintu bamutumiye gicara icyo ni ukuvuga icyo n'ingorane ikomeye cyane iyo umuntu yatumiwe arakwiye kugenda kumviriza ikintu bamutumiye gicara icyo akagira icyo agishikiriza mu bwa yacu bumviza akakiga yacu bumvise rero turiko turahanura abantu barose ubutumire nibagende bumvirize batagenaho nyabafise ikindi kintu boba bikeka uhava bavuga ko bagatini twogenda bavamye mu by'iwacu ikintu cya mbere nobanza nkababwira igira kabiri nacyo twobwira abo banye politiki bazo bagiye mu biganiro bagende bagiye guserukira abarundi ntibagende ku gatwe kabo bagomba ko ibyiyumviro byabo cyangwa inyungu zabo arizo zija imbere bazibaraba inyungu z'abantu benshi kugira ngo kumvira igihugu cyacu kirushize kugenda neza ibisigaye nabyo twobwira impunzi zahunze mu Burundi n'amahoro mu cibitoke ndetse n'igihugu cyose n'amahoro ariko rero hariho abanyepolitiki bamwe bagira inkinzo abantu bakababwira ati nimuhunge kugira ngo baronke ikintu kanaka twabwira rero yuko abagiye muri ibyo biganiro bofasha kugira ngo kumbure inyungu za referendum z'imbere abo n'abagomba bagati jewe ntabonetse nze kuvuga ikintu kanaka nta mahoro azoboneka mu gihugu navuga nti nikwihenda ni ikintu ntere na nari mfise
murakoze niyo nkuru leka madame Alice zabukonagire icavuze ku byo mushikirije ni ibintu asanu washikirije mu kanya gatoya cyane rwose ivyimviro washikirije bisani zamaze kuyagwa
ego cyayazwe gose kandi kuri abantu bose bashikirije jamugira mwumvise yuko kandi bose numvise ari abantu bari nka Burundi kandi bose numvise ko bavuga bimwe bavuga ati mushiri imbere imwe z'abanyagizi mushiri imbere ibintu byanyu bwite rero ni ibintu bihambaye cyane baranahanura uwo wese yaba yararonse ubutumire yuko yokwitaba icyo ndabongera ko nuko tuzokwitaba kandi tujye twitabe kandi twitabe dushaka yuko tuva aho duhijije kuganira kuko ibibazo nk'uko twabivuze ni ibibazo bito cyane bishobora kuza dutoreye umuti mu mwanya muto cyane nawe umugabo ubwo niwe wavuga ati abayibaza yuko bataje ngo ari bo bavuga ngo bashobora kuganira kuri kandi mu kwihenda ibyazogera igihe abarundi bavuga bati reka tubareke none umuti bakanze nibaze ko bazobigiye nk'uko ruhanga nk'uko abanyamahanga bariko baradufasha bageze ahantu twabatirije turarushe reka tubahe iminsi cumi n'ibiri bicare birabaraba ibiganiro bya nyuma hazagera igihe n'abandi bavuga bati ubu rero turarushe reka turabimbire abarundi dukore abari mu Burundi icare dukore ibyo dushobora guhambya ibigaye tubyihorere uzokumva ko ashaka uburundi bwiwe azotahuka uzokumva ko agenewe kuba hanze yibere hanze amahoro mugabo ntihagire ikindi kintu gishobora gusamaza abarundi ni ukuri umuntu atavuga mu biganiro yiyumvira gusa kandi avuga ati ko batubwiye ko ari raundi ya nyuma tukavayo tudatoyisha tudatanze umuti w'ingorane ziriho tudatanze icokorwa kugira ngo abarundi bashobore gutekanirwa ni byanyuma umwe kaducagenda abungurundi hamatwa kuvuga bashaka kubaka bubake abashaka gutambura bagerageze bwa naho bagiye kwitura bagasanga ariko baribuna kuko abarundi urabona ko nyumva ibyara ntose bafashe ijambo ukuri n'ubwo ko abarundi bamaze guhaguruka bavuga bati nimutore umuti ndakiri umuti naho nibyo tubuza kubana na tuca tubambanye nibaze ko tutabikora ngo kugira tuzaba bagiye muri ibyo biganiro tukamenya yuko vuna hageze kudutura umuti wa nyuma kuko birashoboka.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Emmanuel muri neza. Muri he Emmanuel?
Ndengoza.
Yego, izina ry'ikirundi ni nde?
Irenganya.
Irenganya. Murafite ikibazo cy'imbiro?
Yego, ndemfite cy'imbiro. Nkuko nagomye numva bagenzi banze basikiriza. Naje nta kindi nshaka gushikiriza. Nshaka kuvuga yuko hari ikintu twamaze guhinyura twebwe abanyagihugu ku bato bato. Abanyepolitika rimwe rimwe tusanga. Bagomba kudushyira ibitutu mu maso kandi ibintu biba biboneka baragenda bakagenda kuganira bagashyira inyungu zabo imbere. Twasaba yuko rero nk'uko bavuga yuko baserukira abanyagihugu bagende bashyira inyungu z'abanyagihugu imbere kuko natwebwe abanyagihugu bato bato iyo mu gihugu bitagenda neza reka tuhasigara inzara. Nk'ubu nta munyepolitike usanga araye inzara, reka twebwe abanyagihugu bato bato turarara inzara kubera biba kuko no batumvikana. Rero nosaba yuko uwariwe wese bayo ko yogenda kikaba hanyuma gani bakatumvira ikigongo brema kuko abenegeugeze habi inzara nacyo tuciya brema bakwiye kugenda bakumvikana kugira natwe amahoro brema. Hari ikintu nacyo umutumire ariko aravuga cyo guhunguka burya amahoro y'umuntu aba mu mutima nkuko nawe nyine yari yahunze ubu akaba yagarutse mu gihugu nuko n'ubundi azobigira ariko akiri hariye baramubwira ati ibintu ntibigenda neza ntibigenda neza mugabo yaraza nishikira mu gihugu kubera umutima wiwe umva byumvikamo araza araraba asanga bimeze neza n'abandi rero bazoza bukebuke nuko nyine bazobibona yuko amahoro ahari mu Burundi.
Murakoze Emmanuel Ntirenganya, icyumviro cya Emmanuel Ntirenganya ni icyumviro cyashikirijwe n'abandi imbere kandi Madame Alice Nzamukunda asa n'uwashikirije icyo avuga kuri ibyo byumviro byose. Ariko mu gusozera Madame Alice Nzamukunda nashaka mu terakamo eka abafasoni bose aho bari hose mu Burundi eka mwibutsa cyane cyane n'uruhare rwabo ruhambaye ikintu ijwi boshira hamwe kugira ngo bajijure abandi banyapolitike mu Burundi nk'uko twumvise bamaze igihe kirenga umwaka batarashobora gupfundika amasezerano y'amahoro akamu eka bo abafasoni bojijura abanyapolitike gute.
Ikintu abafasoni bokora nk'uko abafasoni bisanze abantu bavumbatira amahoro abafasoni bisanze abantu bakurya nibo bantu bakunda no gutatura amatasi n'abantu bakunda kwizihiza mu nzira n'abantu badakunda induru badakunda inkoreka nigeye ko abadamu rero bageza muri iyo nama nk'abafashe n'ibyukuri nigera yuko nacyo mubasaba igihe se tugiye turi mu nama bazoguma bahagarara bavuga bati ibibazo bihari n'ibibazo bishobora gutora umuti ngimuze ngaha mutatutoreye uyu muti gira iki kibazo kiba gutora umuti na mucumvikano mugikure mu nzira kiba gutora umuti na mucumvikano mugikure mu nzira niba be babandi bavuga bati bitagenze ukuntu umwemere bitagenze ukuntu umwemere niba ajya muri iyo nzira azaba yatakaje ibanga ry'abafasoni niko niba abafasoni by'ukuri bashaka gufasha igihugu bagezera emeri abo bagabo n'abashingantahe bababwire bati ibi bibazo biri mu Burundi murashaka gukorera umuti nimuhaguruke ngakinisha bakurikirana ku buryo tugeza ngahagejeje gutura umuti nicyo kintu nk'uko abafasoni bibasaba bahabagurira bavuga ati mubwizanye ukuri hanyuma mukubwira nta na kimwe kibashoboka mwese mushaka mukunda abahungu bishashoboka kandi nabyo ariko bagiye kugenza.
Madame Alice Nzomukunda turabashimiye cyane gose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire mwashikirije ibyambaye cyane gose eka mwadushikirije n'ibintu mwifuza ko abarundi muri rusangi abazoja muri ibyo biganiro byose bopfundika kugira ngo abarundi bashore kuruhuka turashimiye n'abanywanyi bi radio ijwi ry'Amerika bose baduteye akamu bagashikiriza ibyumviro byabo eka n'impanuro cyane cyane batanze turashimiye ingenieur Justin yadufashije muri iki kiganiro tukadushimiye kandi na Innocent yadufashije kugiranya iki kiganiro mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese turashimiye namwe mwese mwaduteze amatwi.